mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki zine z'ukwezi kwa cumi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri ino saha.
Hari amategeko menshi yishwe mu guteza iyi mitungo, ntabwo rero nzi neza niba ari imitungo yari isigaye. Ntabwo twamenyeshejwe ubundi naherutse bashyiraho amatangazo ku maradiyo n'umunyamakuru kugira ngo nyiri imitungo amenyeshwe, ariko ibyo byose ntabwo byakozwe.
Uyu ni Anne Rwigara avuga kuri cyamunara ku yandi matungo yose y'ihinguriro ry'itabi ya nyakwigendera Asina Paul Rwigara. Iyo nkuru hamwe niyerekeye umuhuza w'amatati y'Abarundi yatumye ko igice cya gatanu cy'ibiganiro bihuza Abarundi n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro Aloise.
Amahoro Oriane. Turahera kuri Congo. Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi igiye kugira urugendo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo muri indwi. Urugendo ruje imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na kabiri kuza, kandi mu gihe icuka hagati ya leta ya Congo na ONU kitifashe neza, kandi mu gihe havugwa ko ayo matora ashobora kubamwo imidugararo n'ubwicanyi. ONU yifuza amatora aba mu mwidegembyo atahengamiye kandi aba mu mahoro. Ibyo byashikirijwe ejo kuwa gatatu na ambasaderi w'Ubudagi muri ONU, kandi akazoba ari muri izo ntumwa za ONU. Urwo rugendo rutekanywa gutangura kuri uyu wa kane rukazorangira ku munsi wa mbere, kandi bakazoguma ku murwa mukuru Kinshasa. Izo ntumwa z'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano zifuza kubonana na Perezida Joseph Kabila, umushikiranganji we wa mbere, umurwi ujejwe gutegura amatora hamwe n'aberwa n'ibibera muri ico gihugu ca Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Muri Afrika kandi umutegetsi wo muri Sudani y'ubumanuko atangaza ko leta yiwe itemera ishingwa rya sentare nshasha ijejwe kuzokurikirana ivyaha vyo mu ntambara vyoba vyarabaye muri ico gihugu. Mu kwezi guheze niho ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bwasavye bwivuye inyuma ko leta ya Perezida Salva Kiir ishinga iyo sentare nshasha yokorana n'izihasanzwe mu guhana abantu bakora mabi harimo n'ubwicanyi bwakorewe abanyagihugu bakwitwe intahe mu gahanga. Umushikiranganji wa Sudani y'ubumanuko ajejwe kumenyesha amakuru Michael Makuey yabwiye abamenyesha makuru muri indwi kw'iyo sentare yoba ari igikoresho cy'ibihugu nka Amerika, Ubwongereza na Norvege byifuza gukuraho ubutegetsi buri muri ico gihugu. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyatangaje ko kizotangura gukoresha igiswahili nk'urundi rurimi gukoreshwa mu mashuri kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Iryo tangazo ryakiriwe neza na benshi bifuza urwo rurimi rw'igiswahili ko rwokoreshwa no ku mugabane wa Afrika wose. Igiswahili ni ururimi rukoreshwa n'abantu barenga imiliyoni ijana mu gice cya Afrika y'ubuseruko no hagati, rukaba rugiye gukoreshwa mu nyigisho mu mashuri muri Afrika y'Epfo, kandi ikaba intambuko ya mbere izogana no koruba ururimi rushira hamwe abanyafrika bose mu bwiyunge bwabo. Umuntu yitwaje ibirwanisho ejo kuwa gatatu yaragerageje kwinjira mu rugo rwa Fethullah Gulen, n'umunyedini w'umunyaturukiya yahungiye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko uwo mugizi wa nabi yaciye asubizwa inyuma n'abajejwe kumucungerera umutekano. Igipolisi cyo muri leta ya Pennsylvania asanzwe abamwo cashikirije ko cagerageje kurondera uwo muntu aho yahungiye mu micungararo, ariko nticamubona kandi ngo baracamurondera. Ku ruhande rwa Fethullah Gulen bavuga ko bibaza ko leta ya Turukiya ariyo iri nyuma y'ukugerageza kumugandagura. Bamenya ko Gulen yigeze kuba akorana n'ubutegetsi bwa Turukiya ariko yahungiye muri Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda leta imwagirije gushaka gucanishamwo abanyagihugu n'idini. Leta ya Turukiya yagiriza kandi Fethullah Gulen kuba ari we yari nyuma y'ukugomba gutembagaza ubutegetsi muri 2016 kandi ko Turukiya casavye Amerika kumwohereza mu gihugu gucirwayo urubanza, ariko Amerika yaravyanse. Hano muri Amerika kandi abantu abapolisi batanu bo muri leta ya Carolina y'ubumanuko bararashwe ejo kuwa gatatu muri county ya Florence kandi ukekwa gukora iryo bara yarafashwe. Ivyo bikabishirizwa n'abategetsi muri ako gace. Amakuru yashikirijwe mu bimenyeshamakuru yavuze ko igipolisi cemeza ayo makuru. Amakuru yuko abo bantu abo bapolisi bamerewe ntarashigwa ahabona gushika ubu. Leta z'ubumwe za Amerika ejo kwa gatatu zaratabuye amasezerano y'ubucuti zagiranye na Irani mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatanu mu kwishura ku ngingo yafashwe na sentare mpuzamakungu y'ubutungane isaba Amerika gukuraho bimwe mu bihano vyafatiwe Irani. Irani yitwariye Amerika imbere yo sentare ivuga ko ibihano vyafashwe na Leta z'ubumwe za Amerika biciye kubiri n'amasezerano y'ubucuti ibyo bihugu byasinyiraniye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatanu. Umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo avuga ko kahise ka Irani mu bikorwa vy'iterabwoba, ibikorwa vyo guhingura ibigwanisho vya nuclear hamwe n'ububeshi bw'abategetsi bituma ibirego vya Irani biteshwa agaciro. Amerika yongeye gusubizaho bihano byari byakuwe kuri Irani inyuma yaho Perezida Trump akuye Amerika mu bihugu byasinye ayo masezerano.
Urakoze Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu cy'amatagisi n'amakori mu Rwanda mu gitondo cejo ku munsi wa gatatu cyazindutse kigirisha cyamunara ku yandi matungo yose y'ihinguriro gitabi rya nyakwigendera Asinapol Rwigara. Iyo cyamunara yabereye imasoro mu kibanza cyahariwe amahinguriro mu Rwanda i Kigali. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Amakuru yitezwa mu cyamunara imitungo y'uruganda rwanya kwigendera Sinapol Rwigara ijwi rya Amerika yatangiye kuyumva hwihiswa kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Icyakora byakunze gusa n'ibitera urujijo ku cyari butezwe mu cyamunara nyirizina ndetse naho cyamunara yagombaga kubera. Uwamahoro Anne Rwigara ukuriye ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa Rwigara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tumubajije iby'aya makuru yatubwiye ko yumvise bivugwa, ariko agashimangira ko byanze bikunze cyamunara inabaye abera hazwi nka Rwandex igikondo mu mujyi wa Kigali uruganda rw'itabi rwa Rwigara rwahoze rukorera ari naho cyamunara zabanje zaberaga. Byabaye ngombwa ko mu masaha ya saa mbiri n'igice z'igitondo kuri uyu wa gatatu nubwo tutari dufite amakuru ahagije twerekeza ahubatse uruganda rw'itabi, imbere y'imiryango y'uruganda yari ifunze twasanze hicaye abaturage bageraga muri batatu nabo bisa naho bibereye mu byabo. Ahagana mu masaha y'umwe mu bakozi b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yabwijwe irya Amerika ko cyamunara yagombaga kubera mu cyanya cy'ingandi masoro mu karere ka Gasabo. Tugeze mu cyanya cy'inganda hari ku isaha ya saa yine n'iminota mirongo itatu n'irindwi twegereye abakozi batandukanye b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro batubwira ko cyamunara yari imaze umwanya irangiye. Ni cyamunara yiswe Fonds de Commerce ya Premier Tobacco Company Limited. Umuyobozi mukuru w'ishami rya Rwanda Revenue Authority imasoro ari mu mpuzankano n'impeta by'igipolisi atwakira mu biro bye nyuma yo kumubwira iki tugenza cyo gushaka amakuru kuri iyi cyamunara. Yatubwiye ko hari abari mu mwanya wo kugira icyo batangaza kuri iyi cyamunara kuko ngo aribo bari bafite amakuru ahagije. Yashimangiye ko cyamunara yabaye kandi yarangiye mwituze. Nitwahagarariye aho twakomereje icyicukiro ku biro by'urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga tugambiriye kubona Maître Vedaste Habimana waruhagarariye iyo cyamunara kuko atitabaga telefone. Uyamenyerewe muri za cyamunara cyane zirimo amafaranga atubutse. Ku rugaga batubwiye ko Maître Habimana yagiye kurangiza izindi manza mu ntara y'Iburasirazuba, icyakora baturangira ahandi afite ibiraho muri icyicukiro nyine. Tuhageze umwe mu bahesha b'inkiko watwemereye ko yahoze akorana na Maître Habimana yavuze ko yari mu yindi cyamunara i Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Ayo makuru yose twayahabwaga nta ntera y'isaha iciyemo. Twakomereje ku biro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kimihurura maze abashinzwe kwakira imisoro batwemerera ko cyamunara ya Fonds de Commerce ya PTC yabayeho mu gitondo koko. gusa bavuze ko akazi kabo ari ugushyira mu bikorwa iby'amategeko ateganya kw'ibyo kugira icyo bavuga ku makuru akubiye ku byabaye bitari mu nshingano zabo. Maître Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga wa Rwanda Revenue Authority bavugaga ko ari we biri mu makuko ye kuba yagira icyo atangaza, uretse no kuba atitaba agatelefone ye ngendanwa yaba n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri telefone ye ntiyabusubije. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwari twakabashije kumenya agaciro k'amafaranga yavuye muri iyi cyamunara ndetse n'uwayitsindiye, kuko n'abanyiri ubwite bakomeje kudutsembera ko nta makuru babifiteho. Hari itangazo ryari rimaritse ku kagari ka Masoro bigaragara ko ryashyizweho umukono ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka na Maître Vedaste Habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga, rigira riti: abisabwe na Rwanda Revenue Authority amaze kubona ibyemezo bigena umusoro byahawe Premier Tobacco Company Limited hagamijwe kwishyura ibirarane by'imisoro, umuhesha w'inkiko mwugaramenyesha abantu bose ko kuva kuwa gatatu tariki 3 z'ukwezi kwa 10 2018 hazagurishwa mu cyamunara Fond de Commerce ya Premier Tobacco Company Limited. Cyamunara ikazabera mu cyanya cy'ingandi Masoro hakorera ishami rya Rwanda Revenue Authority. Ijwi rya Amerika yashatse ibisobanuro ku kugurisha mu cyamunara Fond de Commerce y'ikintu runaka. Abanyamategeko babiri batifuje kumvikana kuri radio umwe yagize ati: iyo bavuga Fond de Commerce haba harimo n'izina rya sosiyete, haba harimo n'iby'icuruza, ni ukuvuga ngo n'ibigize business y'umuntu byose. Yatanze urugero kuri imwe muri za hoteli za hano mu Rwanda ati: ni ukuvuga ngo babagurishije bakavuga ngo turagurisha wenda tuvuge Noblesse hoteli byonyine, Noblesse izina ryayo ni ry'ubucuruzi, ibikorwa ikora, umutungo ifite niyo Fond de Commerce. Ukurikije uko wa mbere yabisobanuye biratomora ku ruganda rw'itabirwa rwigara n'ibirwerekeye byose bitakiri mu maboko y'abanyirabyo. Uwa kabiri we yongeyeho ko iyo habaye Fond de Commerce abantu bose bafitiye umwenda na nyiri ibikorwa byatejwe mu cyamunara hatirengagijwe n'abakozi yakoreshaga abaye atarabishyura, ngo bose babagomba kwishyurwa ku mafaranga yavuye muri iyo cyamunara. Iyi cyamunara ije ikurikira izindi ebyiri zabanje kuri stoke y'itabi n'imashini zarikoraga byahagaze asagaho gato miliyari 2 z'amafaranga. Rwanda Revenue Authority yishyuza uruganda rw'itabi rwa rwigara akabakaba miliyari 6 z'amafaranga imisoro ivuga ko batishyuye. Ni imisoro batigeze bemera kuko na n'ubu rurageretse mu nkiko ku mpande zombi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukivuga kuri iyo cyamunara y'amatungo y'ihinguriro ry'itabi Premier Tobacco Company y'umuryango wa nyakwigendera Sinapolo Rwigara, mugenzi wa Chetienne Karekezi yabajije uhagarariye iryo hinguriro imbere y'amategeko umukobwa wa nyakwigendera Anne Rwigara, atangura asobanura uko yakiriye icyamunara yakozwe ku munsi wa gatatu.
Ntabwo cyamunara uyu munsi twashoboye kuyikurikira bitewe n'uko tutamenyeshejwe n'umuhesha w'inkiko nk'uko byakagombye kugenda nk'uko amategeko abitegeka. Kuri ubwo rero ntabwo twashoboye kumenya icyavuyemo, ntabwo twashoboye kumenya neza icyagurishwaga icyo ari cyo. Icyo nashoboye kumva ni uko ngo byari Fond de Commerce. Fond de Commerce rero ubwo ikiri muri Fond de Commerce ntabwo namenye neza Valeri bagihaye niba ari n'ikintu gitezwa cyamunara.
Mushatse kuvuga ko cyamunara twamenye ko yabereye ahitwa Masoro mu cyanya cyahariwe inganda mu Rwanda mutari muzi ko ikorwa kuri wa gatatu kuri namwe mwagomba kuba muhari?
Yego twagombaga kuba duhari ariko ntabwo twashoboye kuhaba bitewe n'uko tutari tuzi ko iza kuhabera. Ntabwo rero twashoboye kumenya icyavuyemo, ntabwo twashoboye kumenya abitabiriye abari bo, ntabwo nubwo batanze ya minsi 5 hari amategeko menshi yishwe mu guteza iyi mitungo. Ntabwo rero nzi neza niba ari imitungo yari isigaye nk'uko abivuze mu kibazo cyawumbaza niba ari imitungo yari isigaye yatejwe. Ntabwo twamenyeshejwe ubundi naherutse bashyiraho amatangazo ku maradiyo n'umunyamakuru bagatanga n'iminsi ndumva ari iminsi 5 y'akazi kugira ngo nyiri imitungo amenyeshwe, ariko ibyo byose ntabwo byakozwe. Kuri ubwo rero niba bashatse kwitwaza ko bakoze cyamunara kugira ngo bashobore gukomeza gukora nk'uko bari bamaze amezi 3 guhera mu kwezi kwa 7 nyuma ya cyamunara ya 2 bakomeje bahise bafata uruganda batangira gukoreramo, bahamagara abakozi bacu bamwe na bamwe bakoreshaga amamashini, abaoperateri n'abatekinisiya babasaba ko bakoresha imashini zacu nk'uko twakoraga. Kuva ubwo rero ubwo hashize amezi 3 agiye kuba 4 bakorera mu ruganda. Kuba rero bagiye guteza ahantu bari basanzwe bakorera kandi byitwa ko bari baraguze barateje imashini ariko bahise bimukira mu kigo bakoresha ibikoresho byose basanzemo bakomeza gukoresha produits zacu. Ubwo bashobora kuba bashatse ni nko gushaka kurangiza umugenzo, ni nko gushaka kwihisha inyuma y'amategeko bagateza n'ibyo bari basanzwe bakoreramo bari basanzwe bakoresha kugira ngo bigaragare ko amategeko yakurikijwe. Ariko niba ubumenyi bwanjye ari bwo, ntabwo ushobora guteza cyamunara ya produits y'umuntu. fond de commerce ibirimo ibirimo ama marque y'ama produits ibirimo ikigo nyakigo ikigo cyanditse ku muntu ibyo rero bisaba ko nyiri kigo asinye impapuro zemeza ko ayo ma produits ayo ama marque ayashyize ku izina ry'uwo muguzi cyangwa se uwo muntu mushya uje gufata iyo business nta muntu rero wigeze anyegera ngo musimire impapuro izo arizo zose nta business yacu twigeze turekura ngo dushyire mu boko y'umuntu ibyakozwe rero ni fraude ni fraude ikomeje no gusahura gukomeje nta gishya kirimo ntabwo rero twabifata ukundi uretse nuko twafashe ibya mbere ntabwo twatunguwe nuko tutari tuzi ko biza kuba ariko ntabwo twatunguwe mu by'ukuri kuko ni agahunda ikomeje.
None se iyi ni intambwe imwe yakozwe n'inzego nk'uko umunyamakuru w'irya Amerika mu Rwanda bivuga za yakozwe n'inzego zibishinzwe zibifitiye uburenganzira mu Rwanda mwe icyo muzakora kuva ubu niki kubijyanye n'iyo mitungo n'uwo mutungo
icyo twakora mu by'ukuri ntabwo twari twafata icyemezo kucyo tugiye gukurikizaho tugiye gukurikira ntabwo turashobora kwicara ngo tuganire n'abanyamategeko ngo turebe icyo twemerewe gukora ariko ibi ni ibintu byoroshye cyane mu nkiko ngo urukiko niba wikoresheje ubutabera koko niba twemeje kujya mu nkiko bizagaragara ko ibyakozwe ari fraude rero nk'iyo yibaye ubutabera bugomba gushyira mu bikorwa iby'amategeko ategeka bize rero ko niba twemeje gukomeza inzira z'inkiko hari ikizakorwa kandi kigaragara ikaturenganura.
Ndabashimiye cyane Anne Rwigara tuvuganye ari Kigali mu Rwanda.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Umuhuza mu matati y'u Burundi yatumye ko igice cya gatanu cy'ibiganiro bihuza Abarundi. Umwunganizi akaba n'umuvugizi w'umuhuza yatangaje ko ibyo biganiro bizoba kuva ku itariki 19 z'uku kwezi gushika ku itariki 24 iyarusha muri Tanzania. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Umuhuza mu matatu y'Abarundi William Benjamin Mukapa yavuze atwara igihugu cya Tanzania yarungikiye ubutumire imigwi y'Abarundi itandukanye kugira ngo izo kwitaba ibiganiro bizoba kuva itariki 19 gushika 24 zo ku kwezi kw'icumi. Ijwi rya Amerika ryaronse kopi ya bumwe muri ubwo butumire buvuga ko ari igice cya gatanu cy'ibiganiro bizobera ahitwa Ngurudoto mu ihoteli iri mu ishyamba ku birometero nka 40 uvuye mu gisagara cya Arusha muri Tanzania. Ni ikibanza cyugaye gikunze kuberamo imyiherero y'abakuru b'ibihugu. Ubwo butumire buvuga buti dufatiye ku mibonano itandukanye twagiranye na Leta y'u Burundi umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD imigambo itandukanye abahoze ari abaperezida batwaye u Burundi abatavuga rumwe na Leta bari mu gihugu n'abahunze hamwe n'abaserukiye ibihugu bya Buraya na Amerika tubwira dutunganye igice gikomeye c'ibiganiro bihuza Abarundi. Mukapa mu butumire yarungitse avuga ko imwe mu ntumbero nyamukuru ari uguca hirya no hino ingene amatora yo mu mwaka w'2020 yotegurwa neza ingene umugambi w'amahoro wocekwa ko n'ingene woshigikirwa n'akarere hamwe n'amakungu. Mukapa ahamagarira begwa n'amatati bose abanyepolitike abakenyezi ugwaruka n'amashami yigenga kwitaba ivyo biganiro kubwinshi yemeza ko azoba ubwisanzure mu guterera ivyumviro ijwi rya Amerika ntirirashobora kumenya igitigiri cy'abatumiwe bose gusa mu bo twamenye bamaze gutumirwa harimo leta y'u Burundi umugambo uri ku butegetsi imigambwe itandukanye bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe na leta bari mu gihugu hamwe n'abahunze bamwe mu baserukira amashirahamwe yigenga ugwaruka abakenyezi n'amashirahamwe y'abamenyesha makuru bamwe muri abo bavuze ko ubwo butumire burimwo amahinyu ashobora gutuma bamwe batitaba umwe mu banyapolitike yagize ati harabatemera amatora y'umwaka w'2015 gucyo nayo mu mwaka w'2020 bakavuga ko akwiye kwigizwa inyuma atabo rero bashobora kubona ko umuhuza yahengamiye ku butegetsi bigatuma batitaba gusa yizeye ko bose bazokwitaba kugira ngo bavuge ibyo bagona atawukumiriwe uwo munyapolitike yegereye ubutegetsi bw'u Burundi avuga ko bamaze kubwirwa ko ari gice cya nyuma cy'ibiganiro kandi ko bazoviyarusha bashetse ku masezerano uko azobameze kose kuva ibiganiro bitangura haraheze imyaka irenga ibiri nta na rimwe imigwi yose irahangana amaso mu yandi mu biganiro nyezina hama haba imibonano bamwe bose bagakorera ukwabo maze bagahuriza hamwe ivyumviro mu mpera z'umwaka uheze niho muhuza yagerageje kubicarika hamwe abanyapolitike bose ariko naho nyene biranka bitavuye ku butegetsi bwa nkaba canke barijya biva ku batavuga rumwe na leta yamara ubu umuhuza mukapa yamenyesheje ko ari gice gihambaye kandi ko azovamwo urupapuro rw'inzira ruganisha ku mahoro arama ivyo biganiro bitumwe ko mu gihe inama y'umutekano y'ishami ry'ubumwe bwa Afrika yaheruka gushira habona urwandiko ku vyerekeye u Burundi iryo shirahamwe ryavuze ko rishimira umuhuza mukuru muri ivyo biganiro ari we yoherika gutaha Museveni umukuru w'igihugu c'u Buganda hamwe n'umufasha wiwe abikurikirana ku mwanya ari we Benjamin Mukapa. Ubumwe bwa Afrika bwavuze ko abo batama bakoze uko bashoboye nawe atabuze ingorane zagiye ziribonekeza zigatevya ko ibikorwa bitera imbere ngo bicike ku nyishu ya nyuma. Ubumwe bwa Afrika bwasavye abo bahuza gutunganya igice ca nyuma c'ibiganiro nyavyo bihuza bose kandi vyubahiriza demokarasi n'agateka kazi na muntu. Pye Clavini Nkuru ikigari kubwijwe rya Amerika.
Muri isanga Muri sanga ni kiganiro kigwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi bijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwanya tubashikiriza makuru ya sport n'imikino mugenzi wacu Fidel Niyongabo arayadushikiriza.
Urakoze Oriane. Ku makuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo duhere ku nkino zo mu ntango z'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya zabandanije ejo ku munsi wa gatatu. Mu nkino zabaye ejo ku wa gatatu mu mugwi A, Atletico Madrid yatsinze Club Brugge ibitsindo 3-1, Borussia Dortmund yatsinze Monaco ibitsindo 3-0, mu mugwi B, Inter de Milan yatsinze PSV Eindhoven ibitsindo 2-1, Barcelona yatsinze Tottenham Hotspur ibitsindo 4-2, mu mugwi C, Paris Saint-Germain yatsinze Etoile Rouge de Belgrade ibitsindo 6-1, umukinyi Neymar w'umugwi Paris Saint-Germain yinjije ibitsindo 3 ubwiwe. Abandi bakinyi binjije ibitsindo ni Edison Cavani, Angel Di Maria na Kylian Mbappe. Mu rundi rukino mu mugwi C, Napoli yatsinze Liverpool igitsindo kubusa. Mu mugwi D, Schalke 04 yatsinze Lokomotiv Moscow igitsindo kubusa. Mu gihe FC Porto nayo yatsinze Galatasaray igitsindo kubusa. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuze muri Afrika mu nkino za kimwe cya kabiri z'igikombe cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka Afrika zabaye ejo ku wa gatatu mu nshuro ya mbere. Umugwi Raja Casablanca wo muri Maroc watsinze Enyimba wo muri Nigeria igitsindo ku busa. Ubwo rukino rwabereye muri Nigeria. Urukino rw'inshuro ya kabiri ruzobera mu gisagara cya Casablanca muri Maroc ku itariki 24 z'uku kwezi kw'icumi. Mu rundi rukino rwa mbere rwo muri kimwe cya kabiri, Al Masri yo mu Misiri na AS Vita yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byarangije urukino bifise ubusa ku bundi. Urukino rwabereye mu gisagara cha Port Said mu Misiri. Urukino rw'inshuro ya kabiri ruzobera muri Kongo ku itariki 24 z'ukwezi kw'icumi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Turangirize ku yindi nkuru yerekeye umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yarahakanye yivuye inyuma ibyagirizo ko yafashe ku nguvu umupfasoni Catherine Mayorga mu ihoteli yo mu gisagara cya Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2009. Yasohoye itangazo ejo ku munsi wa gatatu ku rubuga rwiwe Twitter. Cristiano Ronaldo afise imyaka 33 muri iki gihe akina mu mugwi w'umupira w'amaguru Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyano, avuga ko atacaha na kimwe yiyotsa. Ivyo yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu imbere y'uko abavoka biwe baha ikiganiro abamenyesha makuru. Imbere yaho Ronaldo yari yavuze ko ivyagirizo vy'uko yafashe umupfasoni Catherine Mayorga ku nguvu yari amakuru y'ibinyoma. Yatangaje ko icaha cyo gufata abapfasoni ku nguvu ari icaha kigayitse cyane, giciye kubiri n'uwari we n'ivyo yemera. Ronaldo yatangaje ko adashaka guhaka ryo abantu bashaka kwikika mu kiza ngo bimenyekanishe babikishije mu binyamakuru. Avuga ko arindiriye umuti muri hamwe ibizoba byavuye mu matohoza ivyo ari vyo byose. Umupfasoni Catherine Mayorga afise imyaka 34 muri iki gihe yagiriza Ronaldo ko yamufashe ku nguvu mu mwaka w'2009, akaba yitwaye imbere y'igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas gatoyi inyuma yo kuko kumufata ku nguvu kuvuzwe ko kwabaye. Umwaka ukurikira w'2010, Catherine Mayorga avugwa ko yumvikanye na Ronaldo batabanje kuja muri sentare. Mu masezerano bagiranye, Mayorga yahawe amadolari 375,000, akaba yemeye icyo gihe kutagira icyo azovuga ku vyagirizo ko yafashwe ku nguvu. Avuga ko Ronaldo yamufashe ku nguvu inyuma y'uko bahuriye mu kibanza cyo gutambiramwo mu gisagara cya Las Vegas. Abashingwa manza biwe bari barondeye gutuma amasezerano yagiranye na Ronaldo atagaciro asubira kugira. Igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas cemeje ku munsi wa kabiri ko casubiye kugurura mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka w'2018 dosiye kuri Ronaldo ku vyagirizo vy'uko yafashe ku nguvu umupfasoni Catherine Mayorga. Aha niho amakuru yerekeye inkino twari tubafitiye muri iki gitondo agaruki.
Urakoze Fidele kuri iyo nkuru. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turabashimiye mu mwese mwaduteze amatwi, abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri micro i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza. Cause my lover spells. Promise say you go treat me well, oh. Give me good love and no be kiss and tell, oh. No be say after that wine I'm well, oh. Make you no go leave your girl for inside well. Woyo, woyo.
Summon for your love and you never go shoot. this your love for Freedom College.